Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda imisi yose Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane tariki 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Mu gihugu cya Maroc haravuga urupfu rw'umunyeshuri w'umurundi Elize Akimana. Harabemeza ko yoba yari yahuye abasanzwe bamuza ariko siko babibona.
Sinabitahura numva sindabyumva ko yo kwiyahura. Sinumva vraiment ko yoba yiyahuye.
Uwo ni umurundikazi yamenyanye na nyakwigendera Elize Akimana aciga mu gihugu cya Maroc. Inzego z'umutekano muri Uganda ziremeza ko zataye muri yombi abantu 40. Imbere yuko dushika kuri aya makuru, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fideli. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare muri Sudani cyatangaje ko cyafashe umukuru w'ibiro bya gisirikare Abdel Mutalib Babakre hamwe n'izindi ntwazangabo bari mu mugambi wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Amakuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cya leta Suna avuga ko bamwe mu bakozi biperereza ab'umutekano bari muri uyo mugambi bubaye bugira kabiri habaye umugambi wo kugerageza gusenyura ubutegetsi muri uku kwezi. Mu ntango z'uku kwezi, akanama ka gisirikare karongoye igihugu kashikirije ko hafashwe abasirikare 16 barimwo abakiri mu mirimo n'abakukurutse bashatse gutembagaza ubutegetsi ku itariki 11 z'uku kwezi kw'indwi. General Babakre yari yagenywe muri ayo mabanga haheze iminsi mike igisirikare gikuye ku butegetsi Omar al-Bashir mu kwezi kwa kane kugerageza gutembagaza ubutegetsi kuba mu gihe akanama ka gisirikare kari ku butegetsi kari mu biganiro n'abaserukira abari mu myerekano kugira bashinge leta mfata kibanza ihurikiyemwo bose. Umuyahuzi akekwa kuba umu al-Shababu yari turikije ko bombe ihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 6, abandi 6 nyene barakomereka harimwo n'umukuru w'igisagara Mogadishu ku munsi wa 3 ejo. Aya makuru yashikirijwe n'ababibonye hamwe n'abajejwe umutekano. Icyo gitero cyabereye ku nyubakwa y'icicaro gikuru c'intara ya Mogadishu aho buramatari Abrahmane Omar Osman yariko arabonanira n'ivyegera vyiwe hamwe n'abakuru b'ama district y'umurwa mukuru ku kibazo cy'umutekano nk'uko icegera ca buramatari wa Mogadishu Mohamed Tula yabyiganiye radio Mogadishu. Al-Shababu yamaze kwitira ico gitero kandi ivuga ko yari kirondera kwica intumwa ya ONU muri Somalia James Schwan n'umunyamerika yarahejeje kubonana na buramatari imbere y'ico gitero. Mu kiganiro n'amenshi makuru inyuma y'ico gitero, umushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha makuru Mohamed Abdi Hayil Mare yavuze ko abakomiseri babiri bio district hamwe n'abayobozi 3 b'intara bari mu basize ubuzima muri ico gitero. Muri Afrika kandi abari mu myerekano muri Mali baranse kwemera kamo batewe n'uwahoze arongoye ico gihugu Bakili Muluzi abasaba guhagarika kwihereza amabarabara bagaha amahirwe ibiganiro byorangiza icuka kibi kiri muri ico gihugu. Abo biyerekana basaba umukuru wa komisiyo y'amatora gutanga imihoho bamwagiriza kurya ruswa kuvaho perezida Mutharika yongeye gutorwa mu kwezi kwa 5. Uwo yahoze ari perezida wa Malawi Bakili Muluzi yabasabye ku munsi wa 2 guhagarika iyo myerekano kugira abashe kuganira n'abategetsi ku matora yo mu kwezi kwa 5 yabayemwo amahane. Abahakana ibyavuye muri ayo matora bagiriza Jane Ansah n'umukuru wa komisiyo y'amatora kuba yarafumbatishijwe mu gutangaza ko Mutharika yatsinze ayo matora mu kwezi kwa 5 ku majwi 39%. Muri Siriya, ibitero vya leta ya Siriya n'Uburusiya vyahitanye abantu 20 barimwo abana 5 hareje kwa 3 mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Leta ya Siriya n'Uburusiya bari mu isekeza ry'ibitero mu ntara ya Idlib kuva mu kwezi kwa 4 naho hari amasezerano mpuzamakungu agamije gukinga isesagurika ry'amaraso muri ako karere kabamwo imiliyoni zitatu z'abanyagihugu. Abanyagihugu bashika amajana indwi na mirongo itatu nibo bamaze kwicwa n'ibitero by'indege hamwe n'ibyo ku butaka bikorwa na leta ya Damase hamwe na somambike wayo Uburusiya muri ico kiringo nyene. Kuva ku wa mbere ibindi bitero ku munsi wa mbere ibindi bitero by'indege byishe abasivile bashika mirongo itanu mu ntara ya Idlib nk'uko byashikirijwe n'ishirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka ka muntu, ariko Uburusiya bwashikirije ko ataruhara bwabigizemwo. Muri Amerika, Robert Mueller yahoze ari umushikiriza manza adasanzwe muri Leta Zunze za Amerika yabwiye inama nshingamateka ya Amerika ejo kwa gatatu ko itohoza kuvyerekeye kwivanga ku Burusiya mu matora ya perezida yabaye muri Amerika mu mwaka wa 2016 atakuye kuri perezida Trump ivyavurwa ko yaburijemwo ubutungane mu kugerageza guhagarika itohoza ryariko rirakorwa kuri we. Ivyo naho perezida avuga ko itohoza rya Robert Mueller yabimukuyeko. Yamara Mueller yatangaje ko atashobora kwagiriza ivyaha perezida kubera imigambi imaze igihe y'ubushikiranganji bujejwe umutekano ibuza kwegeka ivyaha ku muperezida akiri mu mabanga. Mueller mu nyuma yaho yishuye avuga ngo yego ku vyuko niba yoshobora kwagiriza ivyaha perezida Trump inyuma yuko azoba yarangije amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho umunyeshuri w'umurundi yitwa Elise Akimana yiga mu gihugu cya Maroc muri kaminuza iri mu gisagara cya Marrakech yitavye Imana ku buryo butangaje. Ambasade y'u Burundi yatangaje ko yamenyeshejwe ko Elise Akimana yiyahuye. Inkuru y'Idonido turashikizwa na Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ibaruwa yandikiwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yashyizweho umukono na Chargé d'Affaires Raymond Nizigimana iravuga ko Elise Akimana wigaga muri kaminuza ya ENSA Marrakech yitabye Imana yiyahuye mu ijoro ryo kwa 22 rishyira ku ya 23 z'uku kwezi. Yandika ko yabibwiwe n'umunyeshuri wiganaga na nyakwigendera umwe mu barangije muri iyo kaminuza. Yatubwiye ko yatunguwe n'urupfu rwe, yarangije kwiga tahi Burundi ntiyashatse kudutangaza amazina ye.
Pauliye muri Candete yitwa Candete yo iba muri vacances yari ka yo gusenga iba muri ville yitwa Ifran. Kora twari abarundi twese umva turamenyana n'abari bajeye ico gihe yiga mu wa mbere ENSA ishure rya Ecole d'Ingénieur Marrakech.
Ubwo hari muhe mwaka
aho? Oye, hari muri 2016.
Noneho yaragiye kurangiza kwiga, yagira aheze kwiga?
Oya, ico gihe yari mu wa mbere.
None uko umubona yari umuhungu umeze ute?
Yari umuntu nyene akunda gusenga. Umva ko yaje muri iyo kandete yari kantumara imisi ishika itanu.
None umaze kumva inkuru yuko yitabye Imana yiyahuye wabyakiriye ute?
Sinabitahura, numva umwana sindavyumva ko yo kwiyahura. Sinumva vraiment ko yoba yiyahuye.
Umuntu mwasenganye mvaga ari nk'ibibazo avuga ku buryo byatuma ageraho kaba yavuga ati maherezo nakwiyambura ubuzima?
Oya, sinabitahura. Ishure yariga ko n'ishure nijeko.
Wewe wahize imyaka ingahe
aho? Oye, muri ENSA nahize imyaka itanu.
None muri iyo myaka itanu yose wahamaze, wigeze wumva hari umwana hari undi munyeshuri wiyahuye?
Ya, ndumva ba deprima mugabo pana gushikaho biyahura. Ndumva ba deprima kubera ishure n'ubuzima bwaho nyene. Yuri muri village investe ko ash ka deprima mugasingeze numva ushikaho yiyahura. Kubaza abari bari Marrakech ni byabaye n'ukuri ko nizumvikana, nawe nyene mbona abari shoke.
ahunga ho mu Burundi inkuru imaze kumenyekana ho bayakiriye bate abari bamuzi
yoje nabimenye jo nabibwiye n'umugenzi wanje akima ho utwa mahona shizeyo nyene twigana acambira ko yatwe twajanye no muri yoko acambira ati nuzeye aranyeka ni foto twa ifoto zanye
atakima
yapuye ngo yitavye imana sinatahura ati ngo yinyahuye en plus kumva ko yahuye numva n'ibintu ino vraiment sina numwe turavugana sinzi famiye yiwe sina inda yizi pare ko adasaba ababyeyi afungira abo bavukana ngira
twakomeje gutohoza dusanga koko Elise Akimana yarabuze ababyeyi be ariko dushobora kubona mushikiwe Aline Habonimana yatangiye atubwira kwiriya nkuru yabatunguye
urumva numvise ko yavuye urumva ko uko bitwa n'inkuba nta kingiro ntuvuga
kugira ngo bavuge ngo umwana yiyahuye mwebwe mwamureze mu muzi hari ikintu kimwari muzi kigaragaza ko yashoboraga kugira igitekerezo nk'icyo
nabo bari kumwe nta numwe abyumva
hari mugenzi wiwe bamenyanye bari ku ishuri wambwiye ko basenganaga ko yari umukizwa iyo ngingo nayo yo kuba mu mana no gusenga mwari mu imuziho
yakijwe ari muto cyane makihari ko yagiye asanzwe ari umukizwa ntiyakizwe ageze muri Maroc yakijwe ari umwana muto cyane yavukiye mwe daere ko yavutse mu Maroc
none mwebwe murumva ari ibintu byabatunguye murumva ari nk'ibintu bitanashoboka mutegereje yuko anketi zikorwa kugira ngo umenye uko biteye igihe twateguraga iyi nkuru twashatse no kumenya icyo ambasade y'u Burundi iraba ibitekerezaho naho iperereza rigeze batubwira ko hari umukozi mukuru wayo wagiye i Marrakech gukurikiranira hafi iby'urupfu rwa Elise Akimana batwizeza ko azatuvugisha agarutse nibutse ko muri Maroc hari abanyeshuri bagera ku 16,000 bakomoka mu bihugu 20 bya Afurika birimo u Burundi buhafite abanyeshuri barenga 100 Venuste Nshimiyimana ijwi rya Amerika Londres
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio ijwi ry'Amerika Washington DC Inzego z'umutekano muri Uganda ziremeza ko zataye muri yombi abantu 40 ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda kivuga ko abo bantu ari abanyarwanda ariko umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Uganda Brigadier General Richard Karemire yirinze kugira icyo avuga ku bwenegihugu bw'abafashwe inkuru ya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
Mu kiganiro hajwi rya Amerika kuri telefone muvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Richard Karemire yirinze kwemeza ubwenegihugu bw'abatawe muri yombi ariko avuga ko hari abakekwa bafashwe bari mu maboko y'inzego z'umutekano za Uganda Ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda cyo cyari cyemeje ko abanyarwanda barenga 40 bagoteye mu rusengero rurahitwa kibuye mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala bagatabwa muri yombi nyuma bakajyanwa ahataramenyekana Ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda niba koko abo bantu bose ari abanyarwanda ariko ntibyadushobokeye twanagerageje kandi kubaza muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nabwo ntibyadushobokera uretse bamwe mu banyarwanda bamagaye icyo gikorwa ku mbuga nkoranyambaga kugeza twandikiye inkuru leta y'u Rwanda yari itaragira ikivuga ku mugaragaro niba koko abafashwe ari abanyarwanda cyakora u Rwanda ntiruhema gushinja Uganda gufata no guhohotera abanyarwanda batuyeyo n'abajyayo ruhamya ko bafatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagakorerwa iyicarubozo ibyo Uganda irabihakana ikavuga ko abifata ari abarenze ku mategeko hashize imyaka igera kuri 2 ibihugu byombi bigerageza kuganira kuri iki kibazo ariko ntacyo bitanga Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka u Rwanda rwakoze icyo rwise kugira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda ruvuga ko rutaba impungenge n'umutekano wabo mu gihe baba ariyo. Ubu hari gisa n'intambara y'amagambo inyura mu bitangazamakuru bihogamiye ku butegetsi bw'impande zombi. Mu ntangiriro z'uku kwezi I Luanda muri Angola habaye inama yemeje ko ibibazo hagati y'ibihugu byombi bikwiriye kurangira mu nzira y'imishyikirano. Inama yagennye ko Perezida Tshisekedi wa Congo na Lorenzo wa Angola bafasha mu kongera kunywanisha ibihugu. Gusa abo bafashe baramutse ari Abanyarwanda nk'uko amakuru akomeje kubivuga, byaba ari ikindi kimenyetso cyerekana ko akazi k'ubuhuza kuri ibihugu byombi gashobora kuzarushaho kugorana.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza ntiyashoboye kuburanisha mu mizi urubanza rwagirizwamo General Frank Rusagara na muramuwe Colonel Tom Byabagamba bagirizwa ivyaha vyo kwankisha abanyagihugu butegetsi. Erike bagiri ubusa ari Kigali mu Rwanda araduha inkuru y'Idonido.
Akimara kwibutsa imiterere y'urubanza kuburanya bombi no gutanga amabwiriza y'uburyo iburanisha rigomba kugenda, Madame Patricia Mukanyundu kuri inteko iburanisha yari yiteguye ko agiye kuburanisha ubujurire mu mizi. Byahise biba ikinyuranyo kuko Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa General Frank Rusagara wagombaga kubimburira abandi yiregura yahise amwihana. Sergeant Kabayiza yabwiye Madame Mukanyundo ko yifuza ko yava mu rubanza kubera ibyemezo bitandukanye yagiye afata ku nzitizi uregwa yagiye amugezaho. Muri bimwe yasobanuye, Kabayiza yabwiye umucamanza ko mu byemezo byose yafashe yabogamiye ku bushinjacyaha. Kabayiza amwibukije ko yamugejejeho ikibazo cy'uburwayi umucamanza arakirengagiza gifata nk'ubutarabayeho, ahubwo ahitamo guha agaciro ibisobanuro by'ubushinjacyaha. Sergeant Kabayiza yikomye umucamanza ko mu byemezo bye yemeje kuregwa yigeze gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Murindi mu gihe ngo atanahazi, yahise amusaba kwicara kubera intege nkeya. Maître Milton Nkubu umwunganira mu mategeko yasabye umucamanza umwanya bakajya gutegura impamvu zishimangira ubwihane bwa Kabayiza bakabushyira mu nyandiko bakazabona kubushyikiriza urukiko. Maître Nkubu yabwiye urukiko ko igiteye uwo yunganira kwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha n'uko akomeje gushidikanya ku butabera yazamuha ashingiye ku bindi byemezo yagiye amufatira mbere. Urukiko rwabajije impamvu Kabayiza yihannye Madame Mukanyundo kandi adafata icyemezo cya wenyine. Maître Nkubu yavuze ko ari ukunze gufata umwanya munini mu rubanza kandi ko ibikorwa byose biba biri mu izina rye. Kuri Kapiteni Faustin Zakamwita uhagarariye ubushinjacyaha bwa gisirikare, ni ibintu bibabaje kuba ubwunganizi bwa Kabayiza butagaragaza uruhande buhagazeho ngo busobanure impamvu z'ubwihane bw'umucamanza. Yavuze ko kwihana umucamanza bigira amategeko bishingira hakibaza niba mu kumwihana uregwa yatunguye ubwunganizi. Kapiteni Nzakamwita aravuga ko akurikije aho urubanza rugeze rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi, gusa agakomeza gushidikanya ko bishoboka ko ubwihane hari ikibwihisha inyuma. Yavuze ko asanga bigamije gutinza urubanza. Maître Nkubu yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko iyo habayeho kwihana umucamanza umwanditsi w'urukiko yandika ko habayeho ubwihane, urubanza rugasubikwa nta mpaka hakabona gutangwa mu nyandiko impamvu z'ubwihane mu gihe kitarenze umunsi umwe. Umucamanza yasabye abandi baregwa kugira icyo bavuga ku kuba Kabayiza mwihana mushinja kubogama, yaba General Frank Rusagara yaba na muramuwe Colonel Tom Byabagamba bahoza kuriya barinda Perezida Paul Kagame ntacyo barengejeho. Inteko iburanisha yahise ifata akanya gato ijya gusuzuma ibivugwa n'impande zombi mbere gato ariko intego itaragaruka General Rusagara wayambiranaga n'abavandimwe mu rukiko ari kumwe n'umwe muri bo berekeje ku muryango w'urukiko usohoka hanze, maze Kapiteni Kabera ukuriya abamurinda mutegeka kugaruka mu rukiko. Ni ingingo yarakaje General Rusagara maze amubaza agira ati harya shana inkiko musigaye muzitegeka, ati ibi nibyo byagombye kwihanwa dati teribo bisobanuye ngo biteye ubwoba. Nyuma y'iminota itagira mu icumi umucamanza yaje ategeka ko umwanditsi yandika ubwihane bwe maze iburanisha rigasubikwa nta mpaka. Yategetse ko Kabayiza n'ubwunganizi bakora iby'amategeko ateganya. Sergeant François Kabayiza kuri ubu ufatiye ku gihano yahawe cyo gufunga imyaka 5 yaburaga igihe kibarirwa mu kwezi n'iminsi mike ngo kirangire. Mu bihumbi 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byo guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha yakunze kugaragara mu ntege nke zishingiye ku burwayi bwavuga ko bukomoka ku bikorwa by'icarubozo yakorewe kuko ngo yanze gushinja Shebuja General Rusagara na muramwe Colonel Tom byabagambi buranisha ritahari zamenyekana hamaze gufatwa icyemezo ku bwihane bwa Madame Patricia Mukanyundo ushobora kumugumisha cyangwa bukamukura mu nteko iburanisha urubanza akabagira ubusajwe rya America ikigali.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amashirahamwe 17 y'Abarundi na mpuzamakungu harimo urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi yandikiye igihugu ca Tanzania umuryango wa EAC na HCR asaba ko umutekano w'impunzi z'Abarundi muri Tanzania wokongerezwa. Amashirahamwe yemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu umutekano w'impunzi wabangamiwe gose kandi ko ubutegetsi bwa Tanzania bwigize sindabibazwa. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wilikanez.
Mu itangazo rusangi ryashyizwe habona kuri uyu wa kabiri, ayo mashyirahamwe 17 hamagarira ubutegetsi bwa Tanzania gufata ingingo ziboneka zo gukingira umutekano w'impunzi z'Abarundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu. Yerekana uturorero twihohoterwa rya kiremwamuntu, ukwaka uburenganzira, ukwicwa, gufatwa ku nguvu n'ubundi bubisha impunzi z'Abarundi zikorerwa kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Abashyize umukono kuri urwo rwandiko bemeza ko ibintu byagiye kunyuka mu kwezi kwa gatanu mu makamba atandukanye y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania. Ayo mashyirahamwe yabaharanira agateka kazi na muntu, ayabashingwa manza n'amenyesha makuru atunga agatoki abakozi b'iperereza ry'u Burundi kuba bari nyuma y'ayo mabakorerwa impunzi. Yagiriza abategetsi ba Tanzania atari umuntu wa mbere ahereye kuri Perezida John Pombe Magufuli kuba basugereza impunzi ngo zitahuke ku nguvu, akongera ko kwayo mabizikorerwa ari nayo zahunze mu gihugu cy'amavukiro. Ikindi ayo mashyirahamwe yiyamiriza ni icyo yita ingingo z'agahotoro zifatirwa impunzi. Utororera atanga ni nko kwankira impunzi gukora urucuruzwa hagati mu makambi canke kubuza abakenyezi uburenganzira bwo kuvurwa mu ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibi MSF. Agira ati ntaworeka kwibaza igituma hibonekeza abakozi b'iperereza ry'u Burundi mu makambi y'impunzi muri Tanzania hagakorwa yamabi ku butaka bwa Tanzania, icyo gihugu kirorera atanga ingo n'imwe yo kubakingira ifashwe, kandi amategeko mpuzamakungu yo gukingira impunzi cyateye ku mukono abivuga neza uko bitegerezwa kugenda. Abaserukira amashyirahamwe 17 yasohoye iryo tangazo bibutsa ko higeze kuba impunzi zagerageje kuja mu makambi zibona ko umutekano wazo wokubahirizwa mu gihugu cya Kenya, ariko abategetsi ba Tanzania barazizibira mu nzira. Abantu 8 ni bayo mashyirahamwe yemeza ko bamaze kwicwa kuva mu ntango z'uyu mwaka mu makambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania. Abategetsi b'Abarundi bariyamije katari gake ivyo baregwa ko barungika abakozi b'iperereza guhohotera no kuniga impunzi mu ntumbero yo kuzitera ubwoba ngo zitahuke ku nguvu. Leta ya Gitega ahubwo nayo yagiriza amashyirahamwe yigenga kugira urudandazwa ikibazo cy'impunzi z'Abarundi kugira yerekane ko atakigenda mu gihugu no gukorana na bamwe mu bakozi ba CR mu kugagamisha ibitigiri by'impunzi kugira ngo ico gisata cyabo kigume gihabwa imfashanyo. Kuwa mbere wiyinduye umukuru wa SR ku rwego rw'igihugu muri Tanzania yari yagize urugendo mu ikambi ya Nduta ikunze kwibonekezamwo abantu banyuruzwa bicwa n'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho. Impunzi zivuga ko yumvirije ibibazo byazo azizigiza kuja kubiganira ko n'abategetsi ba Tanzania. Ugo rugendo yarugize mu gihe inshuro nyinshi muri aya mezi aheze impunzi zagiye zisaba ko zokurwa ku butaka bwa Tanzania zikimurirwa mu kindi gihugu. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda abanyagihugu bo mu bigwate bitatu bigize serire Nyarutarama sector ya Remera akarere ka Gasabo babwiwe kwimurwa yamara imyaka ibiri irarangiye batarabikora abo banyagihugu basaba guhabwa indishyi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ikibazo cy'abaturage bimurwa mu midugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro ya mbere mu kagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera cyongeye kuvugwa nyuma y'amezi agera kuri atanu abo baturage bitabaje inkiko ariko bakabwirwa ko ikirego cyabo kidafite ishingiro kuko basimbutse inzego bari kwitabaza. Hashize imyaka igera kuri ibiri abo baturage bo mu kagari ka Nyarutarama imidugudu itatu basabwe kwimuka ngo aho batuye bivugwa ko ari mu kajagari hakirwa inyubako nziza zibera n'umujyi wa Kigali. Mu ntangiriro abaturage bari babwiye ko bagiye kubakirwa amazu y'ingurane mu karere ka Kicukiro ariko abenshi muri bo iki cyifuzo bagiteye utwatsi ahubwo basaba ko bahabwa ingurane ikwiye bakajya gutura aho bashaka. Nyuma y'amezi agera kuri atanu nta kivugwa kuri iki kibazo abaturage bo mu kagari ka Kangondo ya mbere bongeye kumvikana basaba akarere ka Gasabo kubasubiza uburenganzira ku mitungo yabo ko yabaruwe ntibishyurwe ingurane ikwiye bityo bagasaba no guhabwa 5% y'indishyi y'ubukererwe.
Turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka ibiri ni myinshi ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse ngira ngo tubarirwa ahangaha batubariye ubutaka ku 8,125 kuri metero kare none ubu ngubu ni 50,520 kuri metero kare ubwo bivuze ngo ahamakeya bakabaye baduhumbi 50 uyu munsi nayo batubariye turumva tutakiyemera kuko ntabwo baguha metero kare 8,000 ngo uzajye kugura ubutaka bw'50 twamaze kwandikira akarere ka Gasabo tugasaba ko uwo mushinga waseswa nk'uko amategeko abivuga tugasubirana uburenganzira ku butaka bwacu kakanaduha 5% ateganywa n'itegeko iyo umushinga waseshwe cyangwa iyo umuntu yakererewe kwishyura indishyi ikwiye.
Aba baturage barasaba akarere ka Gasabo amafaranga agera kuri 800,000 y'ubukererwe kuko bavuga ko nyuma yo kubarurirwa imitungo yabo ntibahite bishyurwa ingurane ikwiye byabashyize mu gihirahiro kugeza ubu batazi amaherezo y'ibyo barimo.
Urebye ni urubanza rushya twatangiye ariko tukaba twarutangiye mu buryo bwo kwirindiza izo nzitizi twabanje gusaba karere ari na rwo rwego rutwimura kudusubiza imitungo yacu ntabwo twajya kukarega kandi tutarabigasabye ngo kabyange nikabyemera kazadusubiza ibyacu kaduhe na 5% nikatabyemera tuzatakambira umujyi wa Kigali nk'urwego rureberera karere noneho umujyi wa Kigali nutwumva uzadufasha kubishyira mu bikorwa nutabikora inzira nukuyoboka inkiko ubu ni ikirego gishya twatangiye muri make.
Kugeza ubu benshi mu bari batuye ako kagari bemeza ko bamaze gutakaza byinshi mu bigize imitungo yabo bavuga ko babujijwe kugira icyo bakora ku mazu yabo bikaba byarabashoye mu bukene.
Ubundi nayo mfite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga ariko batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura nta bandi bantu bongiye kuvuga ngo wenda byibuze reka tujye gutangira gukodesha amahari ahantu. Ubwo rero twatangiye nk'abantu bari dufite amafaranga ku mabanki twaragujije twatangiye guhita ko duhura n'icyo gihombo cy'uko banki utabasha kuyishyura.
Naho nagenje mu nama maje kubaza ikibazo nyibabajije nsohotanze baramfata abayobozi ati mwe mwazengereje leta mwigwa mu nyiko ndababwirana twebwe ntabwo twayizengereje ahubwo leta yatuzengereje ni gute itwarira imitungo yacu niba kuri iyo mategeko ateganya kandi ese kukibo bica amategeko bayaza rero bayatora.
Uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe indishyi ikwiye twifuza nta muntu uzadukura hano byo ntibishoboka.
Iki kibazo cy'abimurwa mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu itatu kigiye kumara imyaka ibiri cyaranze gukemurwa ari nayo mpamvu abaturage bo muri aka kagari bavuga ko bongeye kwegera akarere ka Gasabo mu gihe katabakemurira iki kibazo bakongera gusubira mu nkiko. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo Bwana Steven Rwamurangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iki kibazo cy'abaturage akizi ko kandi akarere kiteguye kongera kugirana ibiganiro nabo. Uyu muyobozi yagize ati abaturage ni abacu twiteguye kuganira kandi tuzagera ku bwumvikane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.